Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwirereza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Kwigenekezo rya 11 mu kwezi kwa gatatu, amashyirahamwe 18 adaharanira inyungu za politiki societe civile yandikiye Kate, perezida wa komisiyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamata, amusaba gufata mu minwe mu buryo bwihutirwa ikibazo cyo kubandanya ibiganiro bihuza Abarundi bisa n'ibyahagaze. Muri iryo Kate, ayo mashyirahamwe agatera akamu gasaba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gutunganya ibiganiro bihuza Abarundi kugira ngo kwihebura ntigutume haduka indyane n'ingwano Abarundi batifuza. Mbega ibintu ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bizoshobora gufasha Abarundi mu gihe abategetsi bo mu karere bazi ibibazo by'u Burundi bananiwe kumvikanisha mu kiringo kirenga imyaka ine bamaze bagerageza. N'ibihe ibintu Abarundi bakwiye gukora kugira ngo bave mu ndyane n'amatati bya politiki bidahera? N'ibihe kuri ibibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri Sanga twatumye Armel Niyongere ari mu bakuru b'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki bategeye kumu kujokete yandikiwe perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika. Miriwe neza Armel Niyongere.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Na mahoro.
Ego twatumye kandi na Patri Desire Yamuremye, umuyobozi nshingwa bikorwa ibiro by'ishyirahamwe Centre Sociaux Loyola mu gihugu cya Togo. Telefone zo muri Togo gushika ubu ziriko ziratugora, ariko mu kanya twavuganye nibaza ko tumubona mu kanya. Ariko reka dutangure kuri wewe Armel Niyongere, kuri iryo kete mwanditse muba mumaze kuronka inyishu?
Oya, ikete twarumikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika ryarashitse, ariko ntituraronka inyishu. Mu gihe turibaza yuko tuzoronka inyishu kuko turiko tunarondera n'ingene yo kwakira abo tuzorungika kugira bashobore kubonana basigure aho duhagaze. Nikete twanditse n'ibyo dusaba.
Ikintu mwikize kizoba muri iryo kete n'ikihe? Inyishu mwibaza ko azobahaniye?
Twebwe twaranditse amakenga dufise ku nyifato y'ingene ibiganiro vyadindiye. Turavuga yuko abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baranyuruzwa, abandi bakirirwa barabura irengero ryabo. Ibyo rero tukavuga duti mu gihe amakungu atohaguruka kugira ashobore guhagarika ibyo bintu mu kugira gushyira ibiganiro, mu guhamagara leta ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira haboneko umutekano mu gihugu, yuko ubwo bwinshi buzokongerekana kandi Abarundi bazuguma ko baricwa ata na kimwe kizova mu matora ariko aratunganywa, kuko ari amatora yerekana neza yuko atahuza atazobahurikiyemo bose. Ivyo tukabyisunga turavye inyifato y'akarere, tukavuga duti abari mu bihugu abatwara ibihugu by'akarere ntibigeze berekana gushaka bafise mu gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi. Icyo bituma dusaba yuko umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika yokorana na ONU hama bagatora inyishu ikibazo cy'u Burundi kuvyerekeye ibiganiro.
Albenda, hariho Abarundi benshi bincabwinyi bavuga ko muri iki gihe batabona ikintu ayo mashyirahamwe azoshobora kurangura, mu gihe abategetsi bo mu ntara bazi neza cyane rwose Urundi ikan n'ibibazo by'Abarundi batashoboye kugira icyo bafashije mu kirimo cy'imyaka ibiri. Abo mu babwiriye
Jene wazo kwa wano wato kuhibura kuko uri karasaba utuwebge tuliko turasaba dutakamba tubona ingene abarundi ariko barahohoterwa ingene ubwicanyi buriko burongerekana ingene imyifato ya leta usanga abategetsi bakoresha imvugo irengeye yo gutukana tukabona duti mu gihe twoguma turiko turabwira abo bose bafise uruhara mu guhagarika ibiriko biraba mu gutorera umuti w'iko biraba twebwe twoguma tureza amaboko tubwire inyishu ngo tuvuge duti ibindi ushake tureke nta nyishu zidazoroma rero twebwe iyo tutegeza gukora ari ukubandanya dusemerera tubwira umutegetsi wese ko yokora ibyo ategerezwa gukora mu mabanga asanzwe ajejwe kuko ibyo nihaba gusasika inganda nihaba kwerekana yuko amakumbato aciye yakoze tuba tuzokupfa dufise ibyo tuzokwereka amakumbu tuvuge duti twari twarababariye none ntihagire n'umwe avuga ko atabyo yamenye mwari mwaratabajwe mwashatse gutabara aricyo gutuma tubaza yuko ibyo turiko turavuga bishobora gutuma abo bategetsi bose bibaza yuko ataco bokora cyangwa barindiriye ko bajya bakora turerekana neza yuko nyuma y'imyaka ine atakintu na kimwe cyakozwe n'akarere aricyo gituma umukuru wa komisiyo umwe bwa Afurika yogerageza kugira icyo akoze akoranye n'ishyaka mpuzamakungu ni kugira ibiganiro bisubire kuko bateze bazosanga abarundi batavuga rumwe abarundi bashavuye n'ibi bintu biriko biraba bafashe iyindi nzira acyo gituma dushaka kwanka yuko hari abantu bafata inzira y'indwanisho kandi hariho amakungu yari hayimirije kuva kera yuko tuja mu biganiro hoja abarundi boja mu biganiro
hari kandi amera n'abarundi bavuga ko impera n'imperuka ibibazo by'abarundi indyane za politike zizorangizwa n'abarundi ubwabo atari abanyamahanga bavugwa canke ibihugu byo mu mahanga canke ayandi mashyirahamwe
ibyo ababivuganye baza ko babivuga bari kumwe na leta kuko igihe abarundi basaba yuko bahuzwa n'amakungu n'akarere ni kwerekana yuko mu Burundi batashobora guheza ikibazo c'iwabo mu gihe abarundi birirwa barahunga mu gihe abarundi birirwa baricwa mu gihe amatohoza ya sinari mpuzamakungu mpanabyaha yuguruwe kuri leta iri ubu sinibaza yuko iyo leta ishobora gutorera umuti w'amatate ari mu Burundi rero ayizuzo dusaba yuko amakungu yotabara akaja hagati yabo bariko baratata
reka tubumvishe icyiburo cyashyirijwe n'umutumire wacu Professor Paul Nkundimana avuga cyane cyane ku kibazo cy'amoko mu Burundi eka n'icyo kibazo cy'Arusha avuga ko kenshi na kenshi abanyapolitiki bashaka kugabura ubutegetsi kandi bisunze ibintu by'amoko avuga ko mu bisanzwe bidakwiye kubaho
igiteye izindi ngorane na cyane cyane ni uko ibyo abakoloni bazanye ari byo dukoresha muri iki gihe nibyo bategetsi bakoresha muri iki gihe kandi nibyo n'abashaka ubutegetsi nabo nyine bakoresha urumva bo nagiye mfatira kuzekereza cyane cyane amasezerano y'Arusha guzeke Burundi bavuga yuko abahutu bafata igice 30% by'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata igice 40% urumva icyo ni cya kibazo nyine urumva ikibazo rero uko cyatanguye mu kinjana cya cumi n'icyenda niko n'uki kibandanya amasezerano y'Arusha mu Burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko twebwe nkurikije nkuko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje n'uburyo nakoresheje amasezerano y'Arusha 40% 30% ni cya kibazo cyo kuvangura amoko iyo nta muntu n'umwe yovuga ko atari kuvangura amoko ni ukuvuga yuko ikintu kigenza ikintu ukurikije ayo masezerano y'Arusha kandi yashyizeho ku mukono hariho n'abaserukira ibihugu dutura hariho n'abaserukira ziya nzego banki mondiali niho yari ari abaserukira ari na cyane cyane hariho umukuru w'ubucamerika wa Bill Clinton amasezerano yashyizeho mu mwaka w'2000 niho yari ari urumva rero n'ishyirahamwe ry'abanyemari b'uburaya niho bari ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe n'amasezerano y'Arusha ku byerekeye Burundi n'amasezerano yo kuvangura amoko niko kuri nabivuze ni ukugabura ubutegetsi bakoresheje ayo moko yashyizweho n'abanyamahanga
Almere ni yongere muvugi iki kuvyashikirijwe na professeur Paul Nkuzima
muvyashikirijwe na professeur Paul Nkuzimana muvyukuri urabye iby'amasezerano ya Karabugazi ya Rusha ko byashyize imbere iby'amoko nuko hari amatati y'amoko icyo gihe ubu rero tukavuga duti abo bashaka gukuraho amasezerano ya Rusha n'abashaka kudusubiza muri cya kibazo cy'amoko ubu kitariko kirahera mu Burundi kuko urabye kuva mu kwa kane mu mwaka w'2015 igihe hatanguye kwiyamiza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kidahuye n'amategeko ubejare kanyeneza yuko atavangurwa ry'amoko ryariho naho kuko hari abari mu mugambi ku butegetsi hari abari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu bose bahungiye rimwe baba batari bwoko bw'umukuru w'igihugu ariko warabona neza yuko leta y'u Burundi bashatse yuko ikibazo cyo ikibazo cy'amoko mu gutuka bamwe bamwe ati ndukurikira za Mujeri yagatuka abantu kugira aberekane neza yuko hariyo ubwoko gukwirukana ariko bituma rero tubaza yuko twa tuvuga duti tugaruke ku masezerano ya Arusha kuko aya masezerano ya Arusha yaratoreye umuti w'amatati yari mu Burundi yarajanye n'amoko
araheze rero ikiringo kirenga indwi zibiri mwanditse icyo kete muri iki gihe mutarahinyishu mugiye mutarahinyishu ikindi kintu muca mukorana iki
twebwe nitwigera tuvuze ibyo tumaze gukora ari byinshi umuntu ataba acaronka inyishu ubwo nyene mugabo kenshi bigakurikizwa murazi neza yuko twavuze duti abo basoda b'abarundi bari muri Somalia abo basoda bagenda gutabara iwabo hariko haraka umuriro iwabo bariko baricwa aho basa tugasaba yuko bataha ibyo twarabyandikiye ababijejwe nta nicyo twaronse ubwo murabona ko inyuma y'iminsi itari mike bafashe itegeko yuko hari abasoda igitigiri 1,000 urumva inyishu simakaba tuvuga duti twandikiye umutegetsi kanaka turahindura dusubize ikete mugabo dusaba yuko byomufasha gukora ibyo ajejwe gukora twebwe turakebura kugira ejo ntihagire uzovuga yuko atavyo yamenye atavyo yarazi nihajya amaraporo dukora yabirigwa baricwa yabirigwa baranyuruzwa yabirigwa barafatwa ku nguvu bijya nta turabitanga mugabo dusanga tuvavuga bati turabishuye ku byo mwanditse nihajya bacashirayo imigwi yarate y'akazi na muntu y'amatohoza kuko twebwe nicyo tuba dushaka yuko umutegetsi wese akora icyo ajejwe dushaka yuko atwishyura amakete amakete yo ritubita umugabo yishuye akagira icyo abikoresheje biradufasha cyane
ndabona tubandanya kugira ikibazo cyo kwinjira eka ku telefone kuko zinjira mu gihugu cya Togo nibaza ko hari ingorane dufite amatelefone abiri ariko ntari muri kurakora turasha kumuvugisha ariko kuri WhatsApp gusa reka turaza kubandanya turondera Patrick Desire Yamuremye ariko mu kurindira reka duhe ijambo umunywanyi Samuela mwiriwe neza Samuela muratwumva
Samuela mwiriwe neza
mwiriwe neza muri higa Samuela
ndi bucyobura mu gihugu cy'u Burundi
ya kandi kazina ninde
Kwizerimana Samuel
Kwizerimana murafite ikibazo murafite icyumviro
iki kibazo ndamukiye ngiye ari kuzere ko ndagisubiza kandi ngo ndenda ba ahitabe ko komo wajya muragira nka tv mu Burundi ya byose ibiga amerika bidafata iyo umuntu yasubiye ikibazo cyangwa icyumviro mbere yuko umuntu ukora ku murongo yabanza kumva inyishu bamuhaye se bakwita gutuma
turakugumiza ku murongo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turasaba uri kurahingura ibyuma hano abanza kugumiza ku murongo kugira ngo umve inyishu baguhaye duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
mbere bwo nagira mande ndabakete kukomeza igihe cy'amerika bitangiye cyangwa ukumbira abantu batandukanye na cyane cyane nka nkunga muri muri Kirundi n'Ikinyarwanda bari mu bice bitandukanye babaye abanyepolitike abo mu mashyirahamwe asigaranye n'ibindi bya politike n'abandi bigakorera ku bice byose ni byiza cyane bituma donke abantu turimo tuyumvira iyi radiyo yacu
cy'Amerika murakoze gushima
ndambere bo ndabahaye n'irivo naho mwebwe ndagimara mu cyari mu gashondo
yego
bazani ndeka ugambire cyo ndagira kugu sinteka abaza kabaje ko nabo nimenga n'ibindi n'ibindi n'ibakari mu ndiye se bari faye mu bisenkari ya cyo gutero leta yaho ubuti mu cyanga n'ibindi n'abakati n'igihugu babafutse imashyaka makuru akore ngaha mu Burundi aho maze yuko nishi bazoba icyo bazo kugura mu mera no aso yato zemera uko bato ingingo ya kimera bato yemeye kandi yakora ari cyo cyato cya mbere kare cya kabiri nka cyamugani leka amwame muri bo barimo barakora barafiswe mu Burundi atutanga hanze yuko barafiswe hakabera abantu bakorewe shari batanga akazi abantu bakoresha mu ntara mu makomine no mu bihugu bitandukanye ndetse abantu bazize kwa Afurika ubayandanya babandanya bakiruka ko niba ari ngo bakoze babandanya bahembwa kuko bari bahembwa cyane natomaga nuko abadayo bari bafise bato abantu babafasha batandukanye n'ibihugu bitandukanye tembure boro andanya ati bakashandi bahagara batarigwa mu gihugu cyane amashyirahamwe yabo acumewe n'amateka y'Uburundi nuko nkumbure abo baba bafashanye bamaze kumva ko bamwe amashyirahamwe amwe amwe muri yo yasutswe za mu Burundi ko bagaciye bahagarika kandi icyo cyari batambwe yano nkatukanye bwa mbere ko ndabateye indege ni ko bimeze n'abantu vrema benshi muri babona ko batanga batiziganye kugira ngo barangire imeza y'umunyagihugu mfite yo mu Burundi n'abandi naho rimwe rimwe udasanga abantu neza na leta kubera nk'akazi kacyo gitandukanye ariko barashikiriza ariko ntibacike intege
reka
bunyishuka mu bo batabakurikiranwa n'ubutungane ko bagerageza bagatahwe bakatahuka mu gihugu bagira ngo bandane batoye igihugu bari mu gihugu
reka guma ku murongo guha inyishu umwumva murakoze Samuel mushya na Yarmel niyonge mukani gatoye cyane rwose ibibazo bibajijwe na Samuel
yego nashaka gushimira Samuel ubwa mbere nk'uko abivuze itwariye leta y'u Burundi ku ngingo y'umushyiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yahagaritse amashyirahamwe tukitwara irya sentare kuko twabonye yuko iyo ngingo iteye kubiri n'amasezerano ashyiraho akarere k'ubuseruko ingingo rero izofatwa n'irya sentare tuzoyemera kuko nitwe twitwaye kandi umuntu iyo yitwaye kenshi aba yemera ubutungane ariko mu gihe tuzogaya ingingo yose ntari izoba yacikirije turafise ubundi burenganzira bwo kwitura igisata kikurira kugira tuyamirize ingingo zafashe iyo sentare mugabo ingingo ya sentare twe turayemera kandi turayishyigikiye hama ibyerekeye abakozi bakorera amashyirahamwe y'iwacu bari mu ntara n'amakomine zitandukanye yuko baguma bahembwa ibyo nibaza yuko nabivugira ku radiyo kuko abo bantu turafitaniye amasezerano turafitaniye kontra bijya bita kontra y'akazi nabivugira ku radiyo ariko ibyagushikiriye tubaza yuko bitaguye kuri twebwe kandi ukuntu uko tubananya tubahemba ibyo n'ibintu biri hagati y'umukozi n'abakoresha ibyo rero
ikibazo cyo gutahuka
nacyo nibyo kuko ibyo turiko turasaba byose dusaba yuko ibiganiro yuko abahunze botahuka twifuza gutahuka mugabo hari ibyo tubanza kwemererwa gushyira imbere ku byerekeye umutekano ku byerekeye ibintu byose byo kwerekana yuko umutekano w'abahunze wubahirije kuko murazi yuko ari abahunze batagafata ubu rero tuma tuvuga duti gutahuka turabishaka mugabo hari ibyo tuzoheza gushyira imbere kugira twerekane yuko dushobora gutahuka
muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika Emile mwiriwe neza
mwiriwe cyane
amahoro muhega Emile
mba muri Australia hano muri Brisbane niho mba
yego Australia murafise akandi kazi ninde
akandi kazina ni Simbarakiye
duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
murakoze cyane kumpa aka kanya ngo mbaze aka kabazo uyu mushinga ntaye Armel niyonge
yego
jewe ariko muanze muntahure kuko jewe ubundi iyo ndiko ndavuga ikintu iyo ndiko ndatanga icyumviro cyangwa iyo ndiko ndabaza harahe gihe usanga nkumba DJ umenga fashe nkuko no bampengamye ariko rimwe na rimwe umuntu ni byiza ku muntu avugisha ukuri uko ibintu biri cyangwa uko abibona nubwo yo bakabishyigikira rero kenshi na kenshi iyo muri ko muravuga ingorane zoba ziri mu Burundi cyangwa ziri mu Burundi mugomba kuzigereranya nizo nizo mukahise zo mu 93 hanyuma n'ibiganiro byo babiri ko biraba ubu mukagomba kubigereranya n'ibiganiro byo mu 93 by'ingorane zo mu 93 jewe rero nkacya nibaza yuko ariho bigorera kuko ibyo biganiro ingorane bidasa n'ibiganiro ari nacyo gituma bitakwiye gusa cyangwa bitakwiye gukorwa kumwe igituma nuko ingorane zo mu 93 zavutse kuko hari umuntu yitorewe n'abene gihugu hanyuma abanyepolitike b'icyo gihe bamaze kubona uwo muntu agandaguwe bobo batunga agatoki ku banyagihugu bakaba nk'abasomoza bati murabonye wa muntu mwitorera baramwishe abo bantu rero abanyagihugu nibo baca bava hasi kwirwanira urugamba rwabo rwo guharanira agateka kabo ko kwitorera umukuru w'igihugu noneho rero ibyubu nabyo iyo muri ko muravuga muti amasezerano ya Harusha ayo masezerano ya Harusha si amasezerano y'abanyagihugu b'Abarundi oya yurabye abanyagihugu bari ko baragwana intambara ico gihe guhera mu 93 kugera ayo masezerano ya Harusha abaye ntibari nyuma y'abagiranye amasezerano abanyagihugu bari nyuma y'abagwanyi ni ukuvuga rero ariyo ngorane ihari nibaza ko ariyo ngorane ihari ubu kuko abanyepolitike b'ubu bavuga bati yamara amasezerano y'iharusha abanyagihugu nabo bati mwayagiranye nande twebwe muyagira twari kumwe urumva rero bikaba bica bitandukana no byo mu 93 aho abanyepolitike bavuga bati mwabanyagihugu mwabonye ko babiciye umuntu wanyu nabo bakaca bava hasi kuko bari batoye biratandukana rero nuko ubu abanyapolitike b'ubu bereka abanyagihugu bati mwabonye ko ibya leta yabatwaye ubutegetsi bwanyu nabo bati ubutegetsi bwanyu
reka kwishyira ku niwa udafite ikindi kibazo
ikintu cya mbere jewe nibaza yuko coba kitera ingorane coba kiri muri bimwe bituma ibiganiro bitamera neza kandi murabona
ko Emile Simbaraki
bivuminga bishemera cyane gose
Simbaraki Emile murafite ikindi kibazo murafite ikindi kibazo cyangwa abishyureye kuri iki kibazo
ndafite ikindi kibazo
nyarutse mu kanya gatoya
okay ikindi kibazo umushinga nawe nagomba ko yumfasha ntabwo abona ko ingorane ziri uwo munsi mu Burundi ni ziri mu gihugu kibanye cyacu tukunda cy'u Rwanda ko zisa biraboneka ku ruhande rw'iwanjye ndiko ndaraba ni by'ukuri biraboneka ko u Rwanda n'u Burundi bifise aho bitandukaniye leta y'u Rwanda by'ukuri iri ikahiterambere cyane gusumba mu Burundi kandi igihe imperuka yo mu mirongo muri 2012 no mu Rwanda narahaciye ngenda muri Kenya narabonye ko u Rwanda rutangana service gusumba mu Burundi mugabo mu Burundi naho icyo basumbya u Rwanda urabona ko leta yaho yitaho ibintu byo kunganisha ubwoko no kunywanisha ubwoko no kuvuga ibi ama ofisi yose ugiyemo mu Burundi ubwoko bwari bwo bwose bwisangamwo
ikibazo
none rero ikibazo hakaca haba rero nibyo abarundi n'abanyarwanda bahuriye ko nayo mareta ahuriye ko nubwo jewe noba ntabizi neza mugabo kuko ntariyo iyo twumvirije amakuru avugwa mu Rwanda nayo mu Burundi birasa nk'akaruru no guha akaruru notanga ndiko ndiruka nyaruka ndavuga yuko nko kubi nko kubiringo kubiringo baravuga bati Petro Nkurunziza yagiye kwitoza abanze kwirukana abanyepolitike mu Rwanda naho hakavugwa bati Mutama Kagame nawe kugira kinde nuko yabanze kupfunga Diane Rwigara
reka guhe inyishu ku kibazo cya mbere ndabona ikibazo cya kabiri gisane cyumvira mu fumwebwe
ko mubona ibyo mu Rwanda no mu Burundi bisa mugabo mu Rwanda akaba atagihugu na kimwe gisaba ibiganiro byo mu Rwanda akaba tashira hamwe na rimwe ryabashira hamwe mpuzamakungu oni byigera risaba ko mu Rwanda hoba ibiganiro ekana oyuwa byigera risaba ibiganiro intambara mu Burundi zivugwa yuko zishushe mu Rwanda naho ziravugwa ko zishushe ibiroberi hose biriyo nimwumva ko ariyo ntambamye ituma u Burundi
reka kwishure munsi antahe Emile Simbarake reka kwishure
bikunda u Burundi ariho bati bakura bati natwe nduvuge ndabuke buke ntacyo twihuta
reka kwishure Emile reka kwishure yego urakoze reka Almere niyongere kuri ivyo bibazo bibiri nduga kwijambo mukanya gato
ikyo reka mere kabo cha kabiri ko kwicambira n'acho numvise neza zeza aci
ndagusiguriya mukanya
yego ikyo cyo cha kabiri ni wagiye ko ari icyumviro yatanze kuko nitwa ko turavuga ibyo mu Rwanda twa tuvuga ibyo mu Burundi niba mu Rwanda bakeneye ibiganiro se twa bisaba twa turamashira hamwe y'abarundi turamashira hamwe yo mu Rwanda canke turabonye Rwanda rugira dusabe ibiganiro cyangwa tubone yuko politike yawo ikeneye ko abantu bavuganira kiraza ko yacyari cyumviro ciwe nogerageza kumva icyo yavuze ku cyambere
ku cyambere avuga cyane cyane ko hariho basaba ibiganiro muri iki gihe kandi ibintu byatumye haba ibiganiro muri 93 bitandukanye n'ubu akabavuga ko muri 93 abanyagihugu bonyine ari bo bisabiye ko umukuru w'igihugu bari bitoreye agandaguwe akaba ari bo basabye rero ko eka ibintu bihinduka akabavuga ko ayo masezerano yarusha bavuga atari amasezerano y'abanyagihugu tugakwijja mu mukanya gato
amasezerano yarusha n'amasezerano y'abanyagihugu kuko twe tuvuga duti mu gihe bariko bahanyanga amasezerano yarusha baba bariko barahunyanga ibyo abarundi bumvikanye bisura gushobora kutugarukana mu njyane z'amoko arivyo byatera uyu muti n'amasezerano yarusha aicyo tuma dusaba duti yawe umukuru w'igihugu yategeza kwisunga amasezerano yarusha kuko baravuga yuko adashobora gutwara ibiringo bibiri cyo tuma rero ibiganiro bisubira gutangura kuko ababisaba bari hanze bamwe bakurikirwa n'ubutegetsi bw'ubujumbura aricyo gituma bisaba yuko haza umuhuza haza umuhaza hagati yayo matati akisunga
ariko abahuza Almere niyongere abahuza amaze guhuza abarundi ni benshi cyane rwose kandi benshi gushika ubu barananiwe ubwo ikibazo ni kiri hagati y'abarundi n'ivyo basaba
kiri hagati y'abarundi n'ivyo basaba mugabo mu gihe abarundi bonyene byabananiye kumvikana mu gihe bamwe bavuga bati nitwicana na naka nitwicana naba nitwicana bariya kandi hari amatati n'ico gihe haca haza ubuja hagati y'abo bantu batata kugira bashobore gutorera umuti ingorane bafite
abinuba ivyo biganiro ahamere bavuga ko kenshi na kenshi usanga arivyo bitangwa amagaburanyama baja mu biganiro nk'ivyo bavuga ko byabaye arusha bagaca bahana ibiti hagati yabo ico sikibazo gishobora kuba nu
ibyo kuba mugabo muri ico gihe urabye ibyo umwe benshi basaba yuko amasezerano yarusha kubahirizwa kuko ingorane ziri muri iki gihugu ni kubera ihonyangwa y'amasezerano yarusha aricyo gituma rero mu gihe abo bose botaha abo bose abanyepolitike botaha abari bashyira hamwe agakiranira ibyicaro bya politike batashe abo bose birekana yuko hashobora kuba igihugu kimeze neza bagatunganya amatora bose abashaka kwitoza bakajya kwitoza abashaka kwiyamamaza abwira abatogo bakajya kwiyamamaza ariko ubuye utavuga rumwe na leta ndabagumye mu gihugu batahunze birirwa baratotezwa abo muri umugambwe wa gatogwaza ikwerekana yuko akeneye ibiganiro kugira bavugane neza ingene abarundi bobaho mu mutekano
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mwiriwe gatoma.
Ndi Bujumbura.
Bujumbura kandi kazina ninde?
Ndayishimiye.
Ndayishimiye duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
ego ubwa mbere bwo nagomba nkeze abantu bagize aya mashirahamwe kuko iki ni gikogwa bakoze novuga ko ni Imana izobashimira kuko hajya amasezerano y'ubumwe no bigereranya no gukundana n'Imana idutegeka gukundana y'abantu badufite ico badahuriye ko bakavuga ati tugira amasezerano y'ukuntu twobana ingene twokutunganya iby'igihugu nibaza ko ari umuntu akwiye kubyitirira ubwoko cyangwa ibintu biriya angasimbiza ko nka negura uwahegeye kuvuga ngo urugamba rwari urw'abanyagihugu ngo none ibiganiro n'ibyari by'abanyagihugu none urugamba rwabaye rw'abanyagihugu ibiganiro byari guca hagati y'abandi byategekwa kuba hagati y'abagwana bafite indyane rero icyo navuga ko yihenze nubwo n'umushyira mu ncabwenge navuga ko yihenze gato hama nkavuga ni kubona hari umuntu ashobora guha agaciro cyane abantu bapfuye 93 byabaye mu minsi mike ibaho ego hapfuye abantu benshi ariko twabigereranya n'ibyakurikiye tugombe duhere ku byakurikiye kuva muri 2015 wohura abantu bamaze gupfa bariko barababa aba bapfuye 93 none abo abatari abantu n'abahe batokurikiranwa kino kuvuga ni ikiriza nuko abarundi dukwiye kugenda dukunda igihugu gusumba ubutunzi inzahabu n'ibindi kuko maze gukunda igihugu uragikunda ukagikorera ukacyigura mbere no kucyigura ukacyigura akare ikintangarugero n'abasirikare aragenda ku rugamba akagwana n'umwasi no gupfa agapfirayo ugahura n'amahera ariko arakora n'amahera weza kubwira ati yakorere utokwemera kuyakorera ibyo yuko habupfa mugabakitanga ejo nuvuga nti amashyirahamwe yarakoze ikintu cyiza nkasaba bumwe bwa Afurika ko bwo bishyira mu ngiro kuko turazi ibintu biriko biraba muri kino gihugu dufatiye nko kuva bashikira ubutegetsi uwo harura nk'aba FNL bapfuye kuva muri 2005 gushika uno munsi nino saa bagifatwa bicwa abandi bapfungwa batotezwa sinibaza ko hari umuntu wofatira ku by'amoko kuko ubutware bwari ku bahutu mugabo bahutu bariko barapfa uno munsi bariko barengera abapfuye mu gihe cy'intambara nkaca njyana nshaka kuvuga nti nusaba nka leta y'Uburundi n'ejo bundi kwemera kuganira n'ibyo byiza ko n'ibyo bifite akamaro kuko ndazi nk'abantu uno munsi bariko barapfungwa uno munsi nubwo kenshi bitavugwa mugamo baramubicisha ngaho ku maradiyo yanyu nubwo atagishobora kuvugira mu butaka bw'u Burundi neza murabivuga neza kuko ari abantu bafata umunsi bazira ngo n'abayoboke bagwasa bagafungwa bagatotezwa ibyo bintu nuvuga ko aribyo byari ukwiye kuza mu biganiro kugira bubake
Tomasa ndashibiye mu kanya Ahmede aragira
n'uwahunze bahamagara agashobora gutaha ukavuga ati ndabona mu gihugu hari amahoro
mukanya Ahmera yica avuze ku cyimbwa mushikirije reka duhubanze duhe injambo kandi Vianne mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hega Vianne
ndi mu Kirundo
kandi kazina
nitwa Vianne
Niyonkuru ikibazo icyimbiro turiko tuvuga cyane ku ikete amashyirahamwe 18 daranira nyungu za politiki yandikiye prezida wa komisiyo y'umwe w'Afrika amusaba ko ika yofata ishyirahamwe oyo yofata mu minwe kibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi rwa ku ijambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato
ego nagomba gutanga icyumviro
yego
je nk'umuntu akiri muto ndakurikirana ibibera mu Burundi bikantangaza ubwa mbere na mbere ho abanyepolitiki bagomba kumenya ko u Burundi ari igihugu cyikukiye abo bandi bandikira ngo baze gufasha mu Burundi boterera impanuro ariko nibaza ko hari ingingo zimwe batofata hama icyo nagomba kuvuga rero abanyapolitiki bacu muri iki gihugu bagomba kuraba kazi bafite igihugu cyacu ubu no kubwira ko uzajya kuraba mu bantu bakiri bato nta muntu n'umwe ariko ari kumvira politike kubera ko ibibazo bya politike biri mu gihugu abagene bose bariko biyumvira gusohoka igihugu bajya za Zambia Afurika y'Epfo mu Buganda hehe gushakira y'ubuzima nta muntu n'umwe agikunda igihugu cyacu mbona ko rero igihugu cyacu gishobora kugira ingorane mu minsi igiye kuza kandi tubitewe n'abanyapolitike tubona uno munsi kuva ibintu bya politike bitangura kuba nabi mu Burundi bakomeje kuvuga cyane ariko imyaka yaragiye barabonye ko atacyavuyemo icyo mbona rero nuko bogaruka mu gihugu bakaza bakabana n'abandi tukabana neza tugashaka iterambere nk'ibindi bihugu byose byo mu karere yugeze Kigali ukagera muri Kenya ukagera no mu bindi bihugu wagaruka Burundi karaba ukuntu haza usanga bimamaze ugasanga abanyapolitiki bacu birwa batembera barabona ibibera handi ariko bo ntibiyumvire kubaka akaba ari ibintu by'ubwitanye gusa biba biranga igihugu ugasanga uno munsi bisha umuntu ejo bisha uwundi hamwe bagarutse no ku kibazo bijyanye n'icy'ubwoko nibaza ko ubwoko mu Burundi burahari kandi buravugwa ariko ntago biteje ikibazo nk'uko byahoze mu minsi yaheze urabuze umuntu ngo ni umutotsi umuntu n'umuhutu mukabana bisanzwe atakibazo nk'uko byari bimeze rero icyo mbona nuko abanyapolitiki bacu biyumvire cyane iterambere sinzi niba bararabye ibyabaye umuntu uheze aho twari kwaba umupira w'u Burundi na Gabo ukuntu twari twishimye twese atari ibintu bya politike biturimwo
twishimye cyane n'inkuru na kamu gakomeye cyane rwose yego reka duhe n'ijambo Almeda ntiyongere agire icyo avuze ku cyane cyane byimbyo byashikijwe na Jane ikana wewe na Thomas mukanya gatoye Ahmed tugakwi ijambo
ego niyo dako nashabushimira Thomas ndayishimiye kuko we yaterereye yashikiye ikete amashirahamwe adakiramira ibyicaro za politike ku kuntu bandikiye umwe bwa Afrika busaba yuko boraba ingene ibiganiro byosubira nibyo nacyo cyifuzo cyacu kandi tuzobandanya gushika aho tuzosaba yuko iryo kete ibyo twasabye bikurikizwa kuko ahandi ho tuzosanga n'izo nkwane ziri mu Burundi zitandukiye n'akarere ikose ugasanga n'ibihugu bibanye bitamubwira ingorane ibyo yavuze nabyo Vianney asabye politiki gutaha agasaba ati nubake igihugu cyacu cyasambutse gisa naho urabye ibindi bihugu baba bagenderamo ibyo nibyo nibaza yuko atamuntu umwe yahunze atifuza gutaha kuko kubaho kubaha atari mu gihugu cy'iwanyu ntibiryoshe icyo bituma rero umuntu wese y'abanyepolitiki y'abantu bose impunzi zose aho ziri ziguma zisaba yuko hoba umutekano mu gihugu kugira bashobore gutaha nibaza yuko ibyo rero y'abanyepolitiki y'abandi barundi bose bahunze sinzi basaba umutekano basaba yuko ubwicanyi bwohagarara yuko ibiganiro byotera imbere hama bagaheza bakava mu buhungiro bagataha
Vianney aravuze ikibazo gihambaye kivuga ko Burundi yari igihugu cikukiye ko ayo mashyirahamwe yandi yose eka n'iyo migwindi iza eka itanga gusa intererano ariko atangingo ishobora gufata ku vyerekeye Burundi aho muhavuga kwiki
yani bazo ko ari ukwihenda cyane kuko ukwikukira ku gihugu biguca gutuma guca kwerekana yuko ibindi bihugu cyangwa amakungu ibindi bihugu bishobora kubica bivuze kuri ko birabera mu gihugu cikukiye iyo wikukiye ntuca uhohotera kiremwa muntu uca uhohotera abanyagihugu ntuca uhangaza abanyagihugu ngo nuko ufise igihugu wikukiye ufise igihugu cikukiye uri umukuru kana kuri umutegetsi uri umukuru w'igihugu bamenye yuko ibintu byahindutse ayo makungu ibyo nko bwa Buraya igifata mpuzamakungu ni bijya byose biraba neza yuko abategetsi baba ariko barayobora igihugu bakiyobora neza badahuga abanyagati y'akazi nta muntu badatuma barenga ku masezerano asanzwe ariho muri
gihugu tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Simeon mwiriwe neza
amahoro amahoro
muri hega Simeon
je ndi Bujumbura
akandi kazina ninde
ati
akandi kazina kawe ninde
je ni Ndikumana
Ndikumana murafite ikibazo murafite icyumviro
je cyari icyumviro
yego
ye ko ndabibona ibiganiro mu Burundi byarabaye bya mbere byabereye mu Burundi amabyitabwa n'imigambwe yemewe n'ubushikiranganji bw'intu hari hagati mu gihugu ama baragira cyo bapfunditse ama ibindi biganiro ni byabereye Arusha nabyo umuhuza yarabikurikiranye ama ikintu cyavuyemo kiboneka neza mugabuje icyo nubona nuko mu Burundi uravye ahantu bugeze nitwa dukwiye kuguma muri ibi ibyo kwirirwa dusaba ibiganiro amafaranga yofasha ijya abanyagihugu bayakeneye bakeneye ifashanyo ibitegwa ibintu byinshi bitungwa n'ibindi byoteza imbere abenegihugu maze n'igihugu kigatera imbere aya mafaranga rero yogiye muri ibyo biganiro ayo niyo yofasha ijya abarundi ikindi nacyo ni uko burema abanyepolitike bo ngaha mu Burundi kojijuka tukamenya yuko amasaha ya kera atagiha mu rutaro tukamenya yuko ubu ijambo ritangwa n'abenegihugu hama baze twitegurire amatora y'2020 hama icyo gihe abanyagihugu nibo bazoca urubanza gusa hama ndi na gatoya hama leta nayo icyo tuyisaba yokoroheza imigambwe yemewe n'amategeko bagakora bisanzuye hama abagiri abarondigwa n'ubutungane nabo ubutungane bukabakaza bakabyitaba bukababuranisha bera bakera hama bahamwa n'ibyaha bagahanwa je nuko ndabibona
yego murakoze Simeon
ubutunga bw'igihugu
murakoze Simeon Ndikumana Ahmed niyongere ivyimbere bishikije na Simeon Ndikumana mukanya gato
ivyimbere bya Simeon icyo Simeon washikirije asaba yuko abantu botahuka yuko ni byiza cyane n'ibyo tunye tuvugana imbere yuko dusaba yuko hoba umutekano bikwereka neza ko ta muntu yohunga yohunguka ama ngo wote ku buzima ama kubyerekeye abakurikirana n'ubutungane benshi naho badatinya gukurikirana n'ubutungane ahubwo batinya kwicwa kuko murabyo ukora n'abafashe bakicwa n'inzego z'umutekano urumva n'uba bandanya bicwa bahagarikwa bakicwa ibyo ni by'umuhatinya naye yaba ari ubutungane ubutungane nkagende ngo wakurikira n'ubutungane n'ubutungane bwo mu Burundi mahona ko twagiye kwitwarira umushyiranganji w'intwara hagati mu gihugu twifa leta y'u Burundi ubutungane bw'akarere ntikwerekana ko dushaka ubutungane mugabo ubutungane bwigenga atari ubutungane ushobora guhohotera uwitwaye cyangwa uwitwariwe aricyo gituma rero tubaza yuko ibyo byose bigiyeho abahunze bazohunguka twese ntituryohewe kuba mu mahanga dushaka gutaha iwacu ariko umutekano wacu wubahirije
mu kanya gato y'Isimeo ati amasaha kera nta gihoma urutaru ibintu byose bitangwa n'abanyagihugu akaba yati akamo gasaba ko abantu bakwita amatora mu 2020 mu kanya gato umunota umwe
mu by'ukuri iby'amatora ntibyari bibi mugaho no kuraba neza abo bandi bitera amatora ni bande abo basanzwe bari kuba bitabira murabona muheruka kuba mu mugambwe wa Rwasagatu urabona ko baciye bawugara abantu babo birirwa barahohoterwa birirwa baricwa none ayo matora y'2020 azogendamo bande ko mbona abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu birirwa baricwa akangazo none abo nabo bahamagarirwa kujya mu matora ni bande cyo gituma tuvuga yuko ayo matora ateguwe nabi babaza guhagarikwa ubwicanyi akabanza kuba ibiganiro bihurikiyemo bose hamba bagaheza bagategura hamwe amatora kuko bari kubarahunga bari kubaricwa harimo abanyagihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza muri hita Jean Bosco
Kigali
ya kandi kazina ninde
niyonkuru
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kamanda soza abatumire kandi banze mpagaraye kuri niyongere ese kavuga ngo umugambo wa gato rwasa ngo warahagaritswe ntabwo uhagaritswe umugambo wa gato rwasa wewe n'amategeko kandi kiri kiza rero se twebwe abarundi twe tuvuga nabi igihugu avuga ngo mu Burundi baratahuka bakicwa ariko Burundi si ibagiro ry'inka kandi si ibagiro gihe amenye yuko ntabwo bita imeze si Burundi barakwica se bakwica uburi nka wica icyakabiri twebwe abarundi nyene nitwe twa ubundi kuvuga nabi Burundi turi mu makungu dukwiye n'isoni tukaza kuvuga nabi Burundi ikiza ni bado tuvuge neza Burundi kuko niho nibenda y'igihugu rizozamuka abo nyene birirwa baravuga mu makungu Burundi ngo buri imwe inuze niyo babuteza ibibazo ni kuki batabona ibya kera byaragiye ubu dukwiye kuza kugarura kuzana bishasha kubera ko iriya migambo iri mu Burundi n'ibizocumura ibibazo biri mu Burundi. Abari bari mu Burundi nyene abanyine badacumura ibibazo, nakuntu wowe uzaba uri mu mahanga uze gucumura ibibazo biri mu Burundi. Cyukunda gute? Ubutu bacyakoreshwa n'abazungu kubera ko turi mu mahanga. Ariko bari bari abaturage bari mu gihugu nibo bazocumura ibibazo biri mu Burundi. Naho uje ikoza ngaho gatugwasa umugambi uri hagati uremewe. Nabwo bunyene ni bamanuke baje guhanganira mu gihugu bareke guhangana bari nyuma y'igihugu. Kuko nibizigira bikunda nta muntu nazo kwemera gutora umuntu ari mu mahanga. Umuntu afite ubwenge bw'igihugu bwo mu kindi gihugu. Uzomutora se ni naramuka abonye rukanze ntaduca yuhinda nyaje hanze. Ibyiza rero ni bakaje. Kandi kuko uriya muntu wanyarangije kuvuga amasaha cyane agiye mu rutaro. Ikiza rero ni ukwicara tukaganira nk'abarundi. Nta munyamahanga zigeraza kuba kwifitiye ajye mu Burundi. Kandi nta munyamahanga zigeraza kuzana amahoro.
Yego me Jean Bosco.
Ndi tumarenda sabye abanyamigambwe bafata uko bari bose na zirana ni za senarede zose zireke kuvuga nawe Burundi. Ivyiza nahubwo ni bamanukane imigabo n'imigambi yabo mu Burundi. Bahangane bari mu Burundi. Ariko ndukomeza tuvuga nawe Burundi. Nta nubwiwe ndagikugurizo komeza kuzamuka nabo tuzaga barundi. Tuzokugwa n'isoni kuko niko tuvuga nabi. Ariko nituvuga neza Burundi buzofatwa neza mu makungu.
Yego me.
Ucha kabiri kumva ngo bafatira ibihano bakaguma bafatira ibihano kubera iki twebwe abarundi twishinga kuvuga nabi. Ariko nituvuga neza ntizovuzwa nako n'abazungu batera imbunga iri ya mitwe bizokugwa n'isoni. Murakoze.
Murakoze Jean Bosco Nyankuru Almeda Nyongere. Inyishu
mu kanya gato. Kwishura Jean Bosco nyaza yuko yoreka gushavura ibyumwe hari karavuga niyaba wewe waherereye atamuntu ariko ari icwa ataba ariko baratotezwa umugambwe wa gatogwasa ni wahagaritswe ariko barahagaritswe biro by'aho bakorera hama abanywanyi biyo birirwa barahohoterwa tugira amatohoza tukavuga amazina y'abapfuye rero wewe niyaba ari muri uwo mugambwe mugakabona ko atanu umwapfa atanu wahohoterwa sinzi yari sinzi igihugu arimo sinzi uko akurikira amakuru mugabo yoreka kuvuga yuko atana kimwe kizoba abaruba bari hanze acu bazokora nibaza yuko atabazi uruhara nk'umwe afise mu gihugu ama ikindi nacyo ni kwerekana yuko abantu batoza barashyira imbere gushavura se kuvuga ati nta kiriho kiraba kandi niko biraba u Burundi buri ahantu bose babona abanyamahanga babona ibikorera mu Burundi hari amaraporo yaratangwa n'ibifata byawe n'ibyo ati akazi na muntu hari ibivugwa ku Burundi hari icegeranyo cy'umufasha w'umuhuza yavuze ku byerekeye ibiganiro hari maraporo menshi yerekeye Burundi
ubwo
rero ntazi ngaho ngo avuge yuko atabiri kubera babibi niyo wabona byose byera de ni byiza cyane
kuko
umwe wese yoraba mu byereka arakora ngo tugasaba yuko amatora uko ari karatunganywa ukuntu bari kwarahotera ubuzima ukuntu bahotera ubuzima abagumye mu gihugu bari mu migango itavuga rumwe na leta yuko abahunze atari bo boza kugira ngo
bakomeze
batumye amatora tumasaba cyane cyane yuko kuba ibiganiro bihurikiyemo bose hama amatora agaheza agatunganywa neza
tubibutse nshuti twese ko muri kamwe abandanya kumiza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe na Fulgence mwiriwe neza
mwiriwe
muri hera Fulgence
andi mazina yanjye nitwa Twagirayo ahamerereye mu karere ka Gisagara hano mu ntara y'Amajyepfo gahana indi bintu Burundi
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
mu by'ukuri nazita ko ni nk'ikibazo ariko nanone ni nk'icyiyumviro kuko urebye ibiganiro bikomeza bigenda hagati y'abarundi bakomeza bagira ibiganiro bamaze kubikora ishuri zigera kuri eshatu nta kintu kizima kujyaho mugabo aho ngaho hakagombye gukora politike iriya mitwe ariya mashyaka agiye atandukanye bakaba aribo bicara bakareba mbese mu gihe tudakemuye ibibazo byacu twe nk'abarundi ninde wundi uzaza kudukemura ibibazo ntaho uzava hanze ngaze kubajya hagati y'abumvikanisha mu gihe ababugiye bose kubumvikanisha bya bitagize icyo bitanga bo rero nk'imigambwe itandukanye bicare bashyire hamwe bo barebe ese ni iki kiri gutuma Burundi bavugwa nabi ese ni iki kiri gutuma abarundi tudatera imbere ni iki kiri gutuma abarundi dukomeza kwitwa ngo turabicanye turebe bamwe ngo abashyire baragereza abandi ngo kubica bamara kureba ibyo ngibyo bakareba ndetse ni gute twabikosora ubundi bamara kubona uburyo babigenza bakabona gutegura amatora
murakoze Fulgence murakoze Fulgence twa Gidayezu reka duhe n'ijambo kandi imbere yuko Ahmed agira ico abishuye kuri ico cyumviro Abdul muri yo neza
yirewe Freddy
muri yo neza muri hega Abdul
ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Rwamagana
yeah kandi kazi na ninde
nisabwa Abdul
nisabwa murafite ikibazo cy'umviro mukane gatonda abona kanya kihuta
so kambanze ntangire shimira radio ijwi rya Amerika ego mwanya muba mwaduhaye tugatanga ibitekerezo cyangwa se tukabaza nibyo tutiyumvisha neza
ego
ibyo turabibashimiye so
murakoze gushimira
vuga ku kibazo cy'u Burundi mbere na mbere mbivuge mbitsindagiye u Burundi nirutikara ngo bwitekerezeho icyo kintu si ubwa mbere nkivuga Fred ngira ngo n'ubushize twari mu kiganiro nk'iki ngiki ku bibazo by'u Burundi
ego
nongere nsubiremo mbishimangira ko u Burundi nibuticara ngo bwitekerezeho nta kintu buzageraho ahubwo buzarangwa ni no gushyamirana gutyo gutyo nk'ibiri kuburanga so nge ndabona ari umwanya mwiza bwagafashe bukitekerezaho bukaganira impande zombi usibye ko bamaze kujya mu biganiro inshuro eshatu zose ntacyo bitanga so ndakeka yuko rero sinzi nimba habaho umuhunzi ariko nge na n'ubu ndavuga yuko ku kibazo cy'u Burundi biroroshye cyane nge ndareba nkabura n'icyo bapfa rwose nta na kimwe ni ibintu byo sinzi uko nanabivuga gusa nk'uko nabivuze niba nibicare basase inzobe barebere hamwe ikibazo umuti w'ikibazo murakoze
murakoze Abdul reka duhe ijambo Gilbert Gilbert milieu neza
kubava
muri hera Gilbert muri hehe
muri komye rutozi ntara ya Bururi
yego akandi kazana ninde
nihori imbere shirbe
nihori imbere duga ku ijambo kibazo cy'ubiro
nihiti yumviro
yego
kuzereke ibiganiro n'ubise bishobora ku biganiro kuri mu Burundi sibona ibiganiro ico byo babize gukora kubera ibiganiro byarabaye haraba impari hariya muri Tanzania hata kintu kisi bashyitse ko biraboneka neza yuko Abarundi benshi batekanye ucerekeye amatora nacyo nibaza yuko amatora tuba turayatunganya atafashanye turiko turasaba nibaza ko borindira bakaraba mu 2020 ingene amatora azogenda ariko tuba twizeye neza ko amatora azogenda neza murakoze
murakoze Gilbert reka mushenera almera abasinga batatu Fulgence Abdul na Gilbert bashyize ibyumvu n'ibibazo reka dutangwe kuri Fulgence ahabwa ko abarundi bakwiye kwicara hamwe reka bagatora ingorane zabo duga ku ijambo kuri icyo kibazo
Gilbert yavuze ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bagatorera inyishu y'ibibazo bafite byiza cyane nibyo n'ubundi bibaza biko birasabwa mugabo bagasaba yuko kubera badashobora gutorera ibibazo bafise bari kumwe aricyo bituma hozamo umuhuza tugasaba yuko umuhuza rero uboneka amakungu ashobora kujya hagati kugira ibyo basezeranye bije mu ngiro kandi abazo kwicarana n'abarundi ariko hakaza umuntu abicabona nibaza yuko bavuze batanze intererano ku byerekeye ibyo by'ibiganiro kuko numva benshi bagaruka yuko abarundi bicara hamwe gene bazi ko twavuze bimwe dusaba ko abarundi bicara hamwe mugabo hariyo uri hagati ariwo umuhuza yoza ari atari umurundi kugira ashobore kuraba yuko ibyo basezeranye bishobora kujya mu ngiro
Gilbert nawe yaki iko vyerekeye ibiganiro vyarabaye eka n'amatora akabateye akamu gasaba ko abandi boza ahubwo nyabuna bakitegura kugira uruhara muri ayo matora
sinzi uruhara ariko kubyerekeye ibyo yavuze ni icyumviro ciwe ariko urazi hariyo abantu bahunze hariyo abantu bakurikira n'ubutungane kubera ibya politike kubera nyifato bagize mu gushira habona ihonyango y'agateye akazi na muntu gushira habona ihonyangwa y'amasezerano y'Arusha urumva ibyo byose rero bigiye hamwe urumva neza yuko atamatora ahurikiyemo bose yokunda akabaye ibiganiro kugira berekane ibyo byose bitagenda neza kugira ayo matora ashobore kujyamo bose abarundi bose ntihaba amatora hariyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze igihe gukorera umutekano muke yuko ayo matora yoba ariko ibiganiro byabaye kugira bishobore kubera ashobore kwitabirwa na bose.
Reka duhe n'ijambo kandi undi munywa nyuzi radio ijwi rya Amerika. Alain, mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederic.
Mwiriwe, muri he gara?
Ni Kigali mu Rwanda.
Kandi kazina?
Ni Rubanga Ngabo.
Rubanga Ngabo, murafite icyumviro ikibazo mu kanya gato akanya kariko kari wuta.
Yego, nashaka mbwire hari mu gitekerezo nagomba gutanga nk'umurundi akurikirana cyane ijoro ibya politiki n'ibiganiro hari ikibazo Profeseri Nkunzimana ariko aravuga ngo amasezerano y'arushango yari ashingiye ku bwoko yari ashingiye nibyo koko yari ashingiye ku bwoko kandi arabizi n'umutambo nubaha cyane arabizi icyatumye yari ashingiye ku bwoko nicyo cyari ikibazo burya kuva 1993 kubandanya twe dufite ikibazo cy'ubwoko hari ubwoko bwari bushamiranye bubiri abahutu n'abatutsi bagizanya ibintu abiriya bamwe ati ni mutwara mwenye n'igisirikare ni kimwe n'icyane gusa ibintu nk'ibi ariko nishito amasezerano y'arusha ariyo yahagaze ku bwoko kuko nicyo cyari ikibazo kandi mwarabonye ko amasezerano y'arusha yagikemuye neza cyane cyaba icyo gisirikare kiravangwa bwa butungane buravangwa haba ibintu byose bimbera neza iterambere riraboneka ibihugu twari dufite amafaranga biraturekerama amadeni twari dufite amahoro yatsimbatara ibintu bimera neza ariko amasezerano y'arusha rero niwo wabaye umuti ibyo byose nta n'uwabidiha wabaye umuti urama urama ni kintu kimana n'ubona
ndabona hasi akanya ko twofata ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika icyo cyumviro Armel agira icyo kivuze ko reka duhe ijambo kandi Desire Desire muri we neza
ndabumva
muri hega Desire
kandi Muyinga
Muyinga akandi kazina duga ku ijambo kibazo cy'imvira mu kanya gato amasogo na 30 ku cy'imvira cyangwa kibazo yego
nibaza yuko nkuko anashaka niwe muganga w'uri ku butegetsi nawe nyine baba bashyitse ku butegetsi ari uko abanje ko ibiganiro nyine baziga ikibazo cy'u Burundi yuko aho ibiganiro kugira amatata ari mu Burundi ahere akaba ibiganiro kandi akubahiriza n'amasezerano y'arusha.
Murakoze murakoze Desire Ahmed niongere cyimvuye cha Rubanga Ngabo nuko amasezerano y'Arusha yagize icyafashije naho yari isunze ubwoko Desire we akabagarutse ku biganiro tukivuga kuri ibyo byose kandi ku matora mu 2022 muri iki gihe Ahmed niongere imigambwe itabwamwe na leta eka cyane cyane nk'urunani rwari ruzwi ko ari gore ariko rwagiriye imishyikirano na leta y'Urundi ku ruhande rw'abatavugamwe na leta rusa n'urutifashe neza muri iki gihe ubona ingaruka indyane ziri muri urwo runani zizogira ku matora yo mu 2020 nkize mu kanya gato
nibyo urabye bose bagarutse abare y'abadezire bagarutse kuvuga by'amasezerano y'Arusha bagaruka ku biganiro kugira ashobore kwitabirwa abarundi sinzi mu matora y'2020 ku byerekeye ibyo ngorane ziri mu runani na rede nabyo byama biriho mu banyepolitike ahantu hose hari abantu hamariyo abatumva kumwe biriko biraba mugabo ibyo nibaza yuko mu gihe ibiganiro byotangura bikaba bigatumirwamo bose yuko nayo matati yohera urumva ubunye urabona abantu ntibamenya aho tugeze iyo turiko turakora umuntu ugasanga nyike ku wundi wundi yibaza ngo
ndabona kanya katujanye Albert iki ni kibazo tuzogaruka ko cyane rwose ka tubamenyesha kandi ko twatumira Patri Desire yamuremye ariko kwere igihugu ari mu mitogo yatubye ko telefone zidakora neza zanse gushika ku nota wanyuma nashaka gushimira cyane rwose mushyaka Albert niyongere ku kanya mateko kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi bose biradio ijwi rya Amerika baduteye akamo turashimiye ingenieur twadushimiye kandi na Fatukarara yiganije ikiganiro mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika murakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda.